Iri ni ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika igiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese duteranye kuri munsi wa mbere itariki 11 y'ukwezi kwa mbere umwaka w'2016. Muri kumwe na Frederic Nkundikije ateramije ibiganiro byo munsi.
Nari nyuma ya shoferi. Imodoka iriruka gose iriruka. Imbere hari proprogisi zibiri ni moto. Kubikurikirana kuko yaranyaruka gose iyo bo turenganye iruguru ahantu hagutse imwe propogisi imwe arayidubura.
Uyu ni umwe mu bantu barusimbye mu isanganya ry'imodoka ryabereye muri komine Isare ku munsi wa gatandatu mu ijoro. Inkuru cyo kimwe n'andi makuru twateguriye arimo igandagurwa y'umwe mu bakuru bo ku mutumba wa Kivumu muri komine Mugamba turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Kariko dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutse neza Aloise, umwanya n'uwawe udushikiriza amakuru waduteguriye.
Mwaramutse Frederic, mwaramutse namwe nshuti z'ijwi rya Amerika. Tuyahere kuyavugwa muri Chad. Perezida wa Chad Idriss Deby amenyesha ko yizeye ko ashobora gutahukana intsinzi mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye ejo ku munsi wa Mungu. Perezida Deby yatanguye kurongora igihugu cya Chad kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'1990 atembagaje ubutegetsi bwariho icyo gihe. Igihugu cya Chad cyarateye imbere mu by'ubutunzi ku ntwaro ya Idriss Deby, kandi n'abasirikare bacu bariko bifatanya n'inteko zo mu karere mu kurwanya umurwi w'iterabwoba wa Boko Haram urwanira mu gihugu cya Nigeria. Mu kwezi kwa kabiri, Perezida Deby yemereye abanyagihugu ko mu gihe bomwongera ikindi kiringo cyo gutwara zoca asubizaho ibiringo byo gutwara yakuyeho mu mwaka w'2005. Igihe yakuraho ivyo biringo byo gutwara yatanze insiguro ko ibihe byari bimeze nabi, ati ubu nta ntambamyi ikiriho yotuma ibiringo bidasubizwaho. Mu gihugu cy'Ubuhindi naho abantu bashika ijana barapfuye, abandi baharugwa mu majana barakomereka mu isanganya ry'umuriro wadutse mu rusengero muri leta ya Kerala iri mu bumanuko bw'icyo gihugu cy'Ubuhindi. Ivyo byabaye mu gitondo cya kare ejo ku munsi wa Mungu, aho bari ko bahimbaza umunsi mukuru w'idini uba uko umwaka utashe muri ico gihugu. Abategetsi b'Ubuhindi bamenyesha ko amatohoza yatanguye kugira bamenye icateye uwo muriro. Leta ya Kerala irimwo amasengero atari make, urwo rusengero rwahiye kubatswe ku kibanza abanyagihugu baho bemeza ko imana zabo zahora zibabonekera haraciye ibinjana bitari bike. Umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi wa Leta Zunze za Amerika Ash Carter hamenyesha ko agiye kugira urugendo mu gihugu cha muri Aziya murambabarira mu ndwiza. Carter azogendera igihugu cha Philippines, aho Amerika ifise umugambi wo gushinga inkambi ya gisirikare hafi ya karere karimo amatati ko mwibahari yo mu bumanuko bw'Ubushinwa. Ariko Carter hamenyesha ko atamugamba afise yo kugendera igihugu cy'Ubushinwa muri urwo rugendo. Ubushinwa buzwi ko bufise uruhara rwa mbere muri ayo matati. Ku munsi wa gatanu, Carter yamenyesheje ko ibihugu byo mu karere ka Aziya na Pasifike bibandanya bishikiriza amakinga bifise bivanye n'inyifato y'igikenye y'igisirikare cy'igihugu cy'Ubushinwa. Umushikiranganji wa mbere wa Ukraine Arseniy Yatsenyuk amenyesha ko agiye gutanga imihoho kugira yugururire imiryango leta nshasha igamije kurangiza uruhagarara rwa politike muri ico gihugu. Yatsenyuk yamenyesheje ko azoshikiriza urwandiko rwo gutanga imihoho inama nshinga amateka kuri uyu wa kabiri, kandi ko yizeye ko igihugu cya Ukraine kizoba kironsa karyo ko guhindura ibitari bike mu bijyanye n'amatora, ibijyanye n'ibwirizwa shingiro hamwe n'ubutungane. Icegera cy'umukuru w'igihugu wa Leta Zunze za Amerika Joe Biden ejo ku munsi wa Mungu yarakeje ministre wa mbere wa Ukraine kuri iyo ngingo afashe. Ibiro bya Perezida Obama byatangaje ko Biden na Yatsenyuk bemeranije ko iryo hinduka ari ntabanduka, kandi ko ari akaryo keza Ukraine kironse kugira kigire kazoza keza. Muri Siriya, igisirikare cha Siriya kiriko citegura kugira igitero gikomeye gifatanije n'indege z'Uburusiya. Igitero kigamije kwigarurira igisagara cha Aleppo kiri mu buraruko bw'ico gihugu cha Siriya. ivyo vyashikirijwe ejo ku munsi w'Imana n'itorokanizo ry'amakuru ryo mu gihugu cyo Burusiya ryitwa Interfax. Ayo makuru amenyesha ko umushikiranganji wa mbere wa Syria Wael al-Haiki yatangaje ko ico kitero kigamije kwigarurira ico gisagara no kuzibira imirwi yose y'abarwanyi ifitaniye n'iyindi itifatikanije murambabarira n'indi migwi kuja mu biganiro byo guhagarika intambara byabaye mu kwezi kwa kabiri kurangi. Mushikiranganji Haiki amesha kandi ko kwigarurira ico gisagara cha Aleppo bizotuma abasirikare ba leta ya Syria begereza ikindi gisagara cha Deir ez-Zor kiri mu minwe y'umurwi wa leta ya Kiislam. Ishiramwe mpuza makungoni ritangaza ko abantu bashika 250,000 bamaze gufa kuva intambara yo muri Syria itanguye mu mwaka w'2011. Amashirahamwe arwanira agateka ka muntu nayo amyesha ko abashika imiliyoni 4 bamaze guteshwa izabo bivuye kuri iyo ntambara. Naho muri Yemen hatekanijwe ko amasezerano mashasha yo gushira ibirwanisho hasi aja mu ngiro guhera isaha 6 z'ijoro kuri uyu munsi wa mungu masaha yo muri Yemen.
Urakoze yaro yise kumakubeje kudushikiriza. Abantu bashika 18 baritavye umurimyi kuri uyu wa gatandatu mu ijoro bahitanywe n'isanganya ry'imodoka muri komine Isare mu ntara ya Bujumbura. Ababonye iryo sanganya hamwe na barusimbye bavuga ko iryo sanganya ryatewe n'umuvuduko munini. N'inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Iyo sanganya ryabaye nk'igihe cy'isaha 12 n'inusu z'ijoro nk'uko abari muri iyo modokari n'abari hafi yaho ryabereye bavyemeza. Iyo modoka yagiriye isanganya ku musozi Karunga zone Benga muri komini Sare mu gihe yari kwija ahitwa mu Rushubi ku mugwa mukuru wa komini Sare. Ingenzi zari muri iyo bisi yishira hamwe rya leta ryo gutwara abantu n'ibintu Hotraco zivuga ku muvuduko munini ariyo ntandaro y'iryo sanganya. Ubu n'umwe muri bo
nari nyuma ya shoferi imodoka iriruka gose iriruka imbere hari proprogisi zibiri ni moto kubikurikirana kuko yaranyara kwa gose iyo bo turenganye iruguru ahantu hagutse imwe proprogisi imwe arayidubura irare arayirengana ni moto arayirengana hasigara imodoka imwe proprogisi imwe iri imbere. Tugeze rero hari ahantu haruguru hari ikawa no hepfo y'ibarabara hari inzu y'amabati tuyirenganye yanzu niyo yaciye aje kumudubura. Agiye kumudubura urya propogisi nawe yaramwimye inzira aca abona ahava mugonga aca arakata nk'umukwepera gose aca rija kuyisubiza mu ibarabara imodoka irya twarimo amapine kiraro kagiye kuyigarura ikirabandanya nzamona ikiye kumukaratusi turasimbye zanumva ngo pu munsi ibarabara yeme nagira ngo irahagarara kumbe yaciguma igira puku puku anagenda gonga ku bintu umva abantu tugenda turumva twavuye ku ntebe umva kiguye urubavu bariya bose bace baza kutujyama ku ruhande kwarimo ikirahindukira garama tuce turatembagara kandi irasubira kabiri gatatu ngira inshuro kane je niho nobona garukiye
turetse umuvuduko munini abari muri iyo modokari bemeza ko yari yarengeje rwose igitigiri cy'abantu yemerewe gutwara abatwabasanze ku bitaro byo mu Rushubi.
Twarengeje kubera hariho n'abagenda bahagaze abicara bose bari bakwiye bumva barumubiri wose n'amikoma ntanze kubona icyo mu ijoro ko ndingaho mero sandaho umuduka wa dutaye ibindi byakurikiye nabonye ndi ngaha
mero sandaho mu ishyamba yari nyifeza amaraso ashushe sinakubwira ingene banshikanye hano ku ibarabara kugira nasanze njyamye ngaha nje naheruka tukiri mu muduka turi ko tuduka kugira twararenga nk'ijana n'itanu.
Baba bacitse ku icumu baba banyagihugu baba hafi yahabereye iryo sanganya basaba leta gukora ibarabara bacamwo no gucungera kurusha uko imodoka zipakira abantu zigenda n'ibitigiri byabo zitwara.
Hari ibintu byari bikenewe kukurikiranwa kuko jewe ndavye nk'isanganya kugene ryaraye ribaye hari ubwishyi bw'abantu ryaraye rihitanye hari ibintu bikwiye kuba bibaho. Hari ikintu reverend umuntu mutoyi mbwa hari ikintu nateye kwibaza cyane nibaje none imodoka za leta zoba ziri hasi rase nko izindi ziri hasi rase kuko uravye abantu ibiri kipakira ntigerigira urugezo ngo ivugire ubujuje iruzuza intebe hamiga pakira mu mirongo abahagaze ivyo bituma habaye isanganya rihitana abantu benshi batari gufatwa n'iryo sanganya kuberako leta iri kiratanga amategeko yabikwiye nayo kuyakwirikiza.
Sijana usala nuko watu, watu kwa kiri barabara jee. Sijata mani barabara, kuna rumeze na hafu. Jinsa nuko watu kwa redi barabara kuwera. Mato kati zikenda ziri jekangu.
Wana hiri barabara chamu mituka mnyishi, mnyishi, ama moto. Disana nire tuunze, Amazon yiyo ruguru, egizuni yiko miini. Atuunze niri barabara. Baku iye kuri kora riga komera hanyi marero, imituka ikabanda nyiri rengana. Kresha mwangi kaburi imi.
Nosabaleti kabanzi, ikambuza kuko ni agisida. Na abu jomfise, sino vangu nukwa jendu umwe, na abu tukwari kumwe tuese. Cheni kondafiji mvira.
Kushikubu, ibitigili nyezina, javasi zubuzima, mwini josanganya, nibidame nyekana. Mumushuhili sanganya likiva, haramakuru ya vuze kwa wanu wagira kumirongine wa hasi zubuzima. Mustaneri wako minisare, Gilbert Niyonkuru, yemeza kwa wanu 18, aro bitavye Imana mwini josanganya, abandi bashika, 55 wako meleka. Amenyesha kandi kwa wako meletse, vangu waliko wavulirgwa, mubitaro, vzo mwini kominisare, abandi kumugwa mukuru Bujumbura. Imiduga isha ya mojareta, otrako, jionguru za wanu nibinu, mugihu guhagati, akatari gake, ikunze, guhunu mbirgwa na wanu benshi, kuwele bichiro vzayo, vili hasi, ugeja nije, nimiduga ya wikore lutuwabo, changa wanu, giti chabo, na hofza andiskwe, kukizira kurenza wanu, bateka nijuwa na assurance, awaige ndelamo, wali doga, kwa pakirgwa, uzula nyeko, na hofiteka nijuwe, kwa wakozi, bategezwa kusuzuma, ibitigirizo bazigenderamo mu ntazi tandukanye eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Umwe mwajejwe intwaro ku mutumba Kivumo muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi yagandaguwe ku munsi wa gatandatu mu muryango wiwe, bavuga ko yagandaguwe n'abantu bitwaje ibigwanisho. Abo bari bafatikanije gutwara kuri uyu mutumba bavuga ko azize ukwiyamiriza abo bita inkozi z'ikibi zimaze iminsi zisahura abantu kuri uyu mutumba. Ninkuru ya mugenzi wacu Fidelite Ishatse.
Mana urakira Polo ya urarayo ibitabo by'Imana uramura muhore mana umuhore aba bantu barayo bamukanda gutyo.
Ndomungu Jean Paul batazira ikora Imana kiretse ko yagira kandi mu batuye ku mutumba Kivumu yarasanzwe urumenyesha Imana gusikisa Nyarurambi ikukira paruwasi Muramba. Ijumi ko murumva n'igihe mwene wabo bari bavanye mu rubanza igihe yagandagurwa. Uyu mwene wabo yatubwiye yuko abamugandaguye babasanze mu karere ko barataha hagati y'isaha imwe n'isaha imwe n'inusu z'ijoro.
Dushitse aho hantu uwo mwene wacu yaciye yarasigwa twabonye itoroshi itumuritse yari dutomye ko gucyanye urusoro rucya rubavuga rero nzambona abaye imiriro n'imiriro gusiga umiteragurika impande yanjye ntembye hasi numva ivuna iryo riguma rindugamwo njya ahantu mu Gisaka kiri haruguru ninyegezayo bahejeje kubona yuko bamuhejeje niho bavuga bati byaheze byaheze nta bindi ubwo tugende byaheze ndabwo mva amajwi atatu badahuye.
Jean Pondo wa Mungu batazira bikora Imana yarashwe amasoni mu mutwe mu maso igihe twamubona yari yayoberanye aho bafatikanije kurongora umutumba Kivumu ngo rupfu ntibarubona nk'igisida. Bavuga ko wari umugambi wo kumugandagura wari wateguwe.
Sindabyita ko ari agisida, byumvikana ko ari umugambi bari wari wateguwe kuko uwo muntu arinza ava mu rugo rw'umuntu agategegwa no kuvuga ko bari bamwitego uravye ninge nabamurashinsa sezine mu mutwe nipfuhere.
Abagandaguye Jean Paul Nduwamungu baba muhoye ibyo kwiyamiriza imigwi y'abagizi banabi nkuko amakuru twakuye ku mutumba Kivumu abivuga. Ayo makuru nyene yemezaho ku munsi wa Mungu w'indwi iheze igihe ariko arigisha mu nkuka y'imisa yacishijemwo ibijanye n'amazi misi biba kuri uyo mutumba Kivumu.
Aca asigura ati aba bantu uriko muri aba bakene azobahumira ati njewe munagomba munyice ariko muzo bamwishe bikora Imana ndwa Mungu ariko ntimuzo bamwishe babikora Imana abavuga kuri bazogumaho kandi bazoguma bakuzira. Arumva nk'uyo icyo twokubwira aho yishwe nuko yaguma semerera kandi mwisengera
uyo wamenyesha Imana arinda bisigura mu ishengero nuko ubusuma bwa bamaze iminsi bwisibije ku musozi Kivumu nkuko abanyagihugu baho babitwiganiye.
Umwe yari yibwe ku wa gatandatu yaganye inkano y'amahunda baraza baramukubita no mu matwi hanyuma baratwara amahera yose yaganye. Abandi bibwe ku wa mbere baraye bafashe amahera y'icyayi baca baraza kubiba mu ijoro.
Aho imbere yaho hariho umuntu yari yibwe hoho barakoresheje n'amasase tutsinduka yo kuraba
ayeje intwaro ku mutumba Kivumu bwa ko muri rusanga umutekano iwawe wifashe neza yamara ko batovye ava ku yindi mitumba bahanura bibi ntaguzwa Boniface nicegeye cy'umukuru w'umutumba Kivumu.
Ini Kivumu hahora hari amahoro bava muri mukike bakahariho igitara hariya hejuru none kumbure bavayo bagerageje kurondera umuntu baza kugirira nabi.
Ariko naho muvuga yuko abantu babagizi banabi bava mu yindi mitumba none mwebwe mu insiguro nyabaki kubona ko bamenye bati naka yahishije inzoga naka yadandaje inka
mwe nkwarishwa n'umureretse ahi wacu kumbure harabandi bavugana n'abandi bava handi bakaba nabo aribo baje kubereka
muri komine ya Mugamba mu ntara ya Bururi yose ubwa mbere haba kugandagurwa ku barongoye imitumba mu mwaka uheze umukuru w'umutumba mugendo ndengo Jerome Mutwa yaragandagwa n'abantu bitwaje ibigwanisho bamusanze kurugiwe mu kwezi wa 3 mu gihe cy'u 15 ushobora 16 cyega cy'umukuru w'umutumba mubira yaragandaguwe hafi y'urugo rw'uyo mu gikora taha iyo naka aba yari yitwa Mudomo Adrien mu kwezi nyene kwa 3 mu gihe cy'u 2021 umukuru w'umutumba mubira niyo nkuru muri batazira singoye igira icwa n'abantu bamutegereye hafi yo kurugwiwe Imanira Kinga abo bose bagiye baragandagurwa amakuru twaronse nuko bakuduma urutoke ku bantu bivuga ko ari imigwana cyane kwerekana ari ibigwanisho mu gihe ugira kane ku mutumba kivumu yarayagandaguwe aho barabakorana ku mutumba kivumu bafite bakya kugwa umutekano wabo yamara bakemeza ko bazofira ibanga
ubwo baburiho buriho mugabo ntituzohora tuzoguma twiyamiriza no tuzoguma tubandanya nabandi barandanye bapanyima tuzoguma tubandanya dusemerera ko twobandanya dushigikira umutekano tuzobandanya manama tuyakore tuhamagara nyagiye kutubabwira tugendana n'ucimbire
kugira n'umutekano bajejwe intwaro ku mitumba bageramiwe muri komine ya mugabo muri kino gihe uramatabe intara buri inkunzi za Christian tumubaje nginyishu yatuhaye
kwa mitumba tubatera kama yuko kwama barikaniye hanene
none ko ariko baricwa bobo muri kumura bakingira gute mu gihe ariwo bajeje kugaruka no mutekano
erega bicwa nabo bahaye inda niyo ngorane ko tabo babivuze erega bahindukirira bahindukirira kuko banka kubavuga
Nduwamungu Jean Paul batazira bikora imana yaramugaye imyaka 40 irenga asize umufakazi n'abana babiri muri komine ya Mugamba intara ya Bururi Fidelite ishatse juge ya Amerika
muri kumura bandanya kumiriza iradio ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda unaho n'umwanya kwashikiriza amakuru ajanye na sport mu Burundi no mu Rwanda reka dutangure mu Rwanda dutega amatwi mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda
mu gihe cyo kwibuka genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994 abo mu muryango wa sport nabo barazirikanwa Nubwo amarushanwa nyirizina agamije kwibuka ategurwa mu kwezi kwa gatandatu muri rusange muri iki gihe habaho gahunda yo kunamira abahoze ari abakinnyi abasifuzi abayobozi n'abafana bishwe mu gihe cya genocide umwe muri bo ni umutoza wari waramamaye mu mukino w'intoki wa volleyball haba mu ikipe ya seminari ntoya yo ku Karwanda ndetse no mu ikipe y'igihugu mu cyiciro cy'abagore Alphonse Rutsindura wishwe muri genocide avugaho kuba yarafite ubuhanga budasanzwe muri uyu mukino Umwe mu yigeze gutoza mu ikipe y'igihugu y'abagore aragira ibyo amutubwiraho.
Nitwa Kubwimana Gertrude muri Federation ya Volleyball. Alphonse Rutsindura yadutoje kera tukira abana, navuga ko twari abana bakuze ko twigaga muri secondaire icyo gihe nigaga i Remera Rukoma adutoza hari mu mwaka w'igihumbi kimwe 1990 ndumva yararangije kudutoza nko muri 1993 ubwo naje mu ikipe y'igihugu nkomotse mu ikipe y'ishuri yitwaga Iremera Rukoma nyuma yaho niho nakomeje nakinye muri Lyone icyo gihe nabwo Rutsindura nabwo yajyaga adutoza ariko akadutoza mu ikipe y'igihugu ikintu namwibukiraho nuko yari umuhanga yarazi gutoza kandi noneho yaratwihanganiraga n'umuntu wihanganiraga buri wese akakwitegereza akareba ahantu umuntu afite intege nkeya aho ngaho akaba ariho ashyira ingufu ikindi nuko iyo twabaga turi nko mu mukino dukina n'ikipe twabaga duhanganye bakadutsina nk'iseti ya mbere yararebaga akabona ikibura ako kanya gahindura ku buryo imikino yakurikiragaho nayo twayitsindaga yari umuntu ufite ubuhanga n'ubushishozi ndetse no kwihanganira cyane cyane burya umwuga w'ubutoza iyo hatajemo kwihangana nta kintu kenshi umuntu ageraho kandi yahoraga ari umuntu wakundaga gusoma akareba ibintu bigezweho ku buryo ibintu bishya byazaga muri volleyball yahitaga abitwigisha amayeri yose bakoresha mu mukino wa volleyball
Usibye kuba umutoza w'umukino wa volleyball Alphonse Rutsindura wazize genocide yakorewe abatutsi yari na mwarimu w'indimi muzika n'uburere mboneragihugu akaba ndetse n'umunyamakuru kuko yandikaga mu kinyamakuru cyitwaga Makuru ki Ibutare muri iki gihe kandi u Rwanda rwibuka ku nshuro ya 2022 genocide yakorewe abatutsi ibikorwa by'imikino n'amarushanwa byarasubitswe imyitozo yo ikorwa mu muhezo muri championnat y'icyiciro cya mbere mu mpira w'amaguru Imikino ya nyuma y'ibirarane isoza icyiciro kibanza Fazale yabaye kwa gatatu y'icyumweru gishize amasaha make mbere yuko icyumweru cy'icyunamo gitangira. Icyo gihe ikipe ya APR FC yatsinze AS Kigali ibitego 3-1. uyu mukino wabereye kuri stade ya Kigali I Nyamirambo. Mundi mukino wabereye kuri stade Umuganda I Rubavu, ikipe ya Tensel FC yanganyije na Police FC igitego kimwe kuri kimwe. Kugeza ubu muri iki gihe hategerejwe ko imikino yo kwishyura itangira nyuma y'iki cyumweru cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona, ikipe ya mbere ni APR FC ifite amanota 38. Ku mwanya wa kabiri hari Rayon Sports n'amanota 32. Mukura Victory Sports ni ya gatatu nayo ifite amanota 32. Ikipe ya kane ni Police FC ifite amanota 28, igakurikirwa na AS Kigali ku mwanya wa gatanu nayo ifite amanota 28. Kiyovu Sports iza ku mwanya wa gatandatu n'amanota 23. Umwanya wa karindwi ufitwe n'ikipe ya Gicumbi FC n'amanota 21. Bugesera ni ya munani nayo ifite 21. Ikipe ya cyenda ni Sunrise ifite amanota 19. Ku mwanya wa cumi hari Amagaju n'amanota 18. Marine FC iza ku mwanya wa 11 n'amanota 17. Ikipe ya Musanze FC ni ya 12 ifite amanota 15. Ya 13 ni Espoir FC n'amanota 15 nayo. Ikipe ya 14 ni Rwamagana FC ifite amanota 9. Etincelles FC ni ya 15 n'amanota 8. Ikipe ya 16 ari nayo ya nyuma ni AS Muhanga ifite amanota 4 n'umwenda w'itego 25. Yari Claude Munyandinda I Kigali.
Unaho dukwitire mu Burundi mugenzi wacu Evariste nzikubanya nka aducire ku mayange y'amakuru avugwa muri sport.
Mu mpera z'indwi twari turangije niho hatangura ihiganwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu kigira gatanu ku rwego rw'igihugu. Imigwi 62 yari yitezwe, 53 niyo yitabye ihiganwa. Ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya kabiri ukwezi kwa kane, Rugo Farme wo mu Cibitoke watsinze Zanaxe wo mu Ruyigi ibitsindo bitanu ku busa. Delta Star wo mu Gatumba mu ntara ya Bujumbura unganya na Legalize wo mu Rumonge kimwe ku kindi, baca batera za penalty. Legalize itsinda 4-3 za Delta Star. Volontaire yo mu Kanyosha yategerezwa gukina na Smart yo mu gisagara cha Bujumbura yarasivye icitsindwa impaga, no kuvuga ibitsindo bibiri ku busa. Nyanza United nayo nyene yarasivye urukino yategerezwa gukina na Lydia Ridike. Burundi Sport for Africa icitsindwa impaga ibitsindo bibiri ku busa. Lelier wo mu gisagara cha Bujumbura watsinzwe na Le Croco mu Rumonge ibitsindo bibiri ku busa. Aigle Noir y'Imakamba watsinze Standard w'I Bujumbura ibitsindo bibiri ku busa. Pahorina wo mu Gatumba utsinda impaga y'ibitsindo bibiri ku busa Prince Louis Bujumbura kuko ititabye urukino. Kuri uyu w'Imana, Moso Sugar wo mu Rutana watsinze Taba w'Igitega ibitsindo bitanu ku busa. Buseko yo mu Cibitoke itsinda Messager y'I Bujumbura ibitsindo bibiri ku busa. Interstar y'I Bujumbura itsinda impaga Flamengo nayo nyene yo mu gisagara cha Bujumbura ibitsindo bibiri ku busa kuko ititabye urukino. Messager Ngozi itsinda Aigle Kigwena yo mu Rumonge ibitsindo bibiri kuri kimwe. Etoile du Nord utsinda Ouragan ibitsindo bitatu kuri kimwe. Kazoza yo mu Rumonge yatsinze Santos y'I Bujumbura ibitsindo bitandatu kuri bibiri. Bujumbura City nayo itsinda Mwaro FC ibitsindo bibiri ku busa. Young Team yo mu Cibitoke cha Rugombo yatsinze Beach Boys y'I Nyanza Lake mu ntara ya Makamba igitsindo kimwe ku busa. Bururi FC unganya na Espoir yo mu Gatumba ubusa ku bundi, batatugwa na za penalty. Espoir yo mu Gatumba itsinda 4 mu gihe umugwi wa Bururi atanimwe winjije. Centre de Formation Pepiniere y'I Bujumbura watsinze Inkona wo mu Cibitoke ibitsindo bitatu ku busa. Young City watsinze Sante Sport yose y'I Bujumbura ibitsindo bitatu ku busa. Olympique Star y'I Muyinga yatsinze umugwi wa Gisirikare Muzinga ibitsindo bibiri ku busa. Busoni Star wo mu Kirundo utsindwa na Freedom Ngozi ibitsindo bibiri ku busa. Chankuzo FC watsinzwe na Rugeregere wo mu Cibitoke cha Rugombo ibitsindo bibiri ku busa. Ramba FC yo mu cicaro cha gatatu mu ihiganwa ry'umupira w'amaguru I Bujumbura wanganije na Atletico yo mu cicaro cha mbere ubusa ku bundi. Umugwi Ramba ucutsinda Atletico penalty 6-5. Umurwi Vitaro usanzwe uri wa mbere mu ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cicaro cha mbere watekereye umugwi Olympique Muremera w'Ingozi ibitsindo 5 ku busa. Imigwi 9 titabye izo nkino za mbere. Ujejwe amahiganwa mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi amenyesha ko iyo mirwi itagitabye kubera kubura uburyo, kandi yabimenyesheje
twandi ku management day njeje igisata kitunganya amahiganwa muri FFB.
Kuva kuri uwa gatandatu watanguye ihiganwa inkino za mbere z'ukwiganirwa igikombe cy'umukuru w'igihugu, mbega iri higanwa mwari mwiteze imigwi ngahe?
Twari twaronse imigwi myinshi cyane, imirongo 62, hanyuma twararonse amakete imigwi 9 yikuyeko. yikuyeko tuca tubabaza bacha batubarera ko bavuze mwaye yo kwinjiramo kubera bari concentré muri championnat kubera championnat yacu iri tresere
bega abasivye hari bihano bitekanijwe
abasivye nshobora kubahana kubera iki kubera ari akandi twavuze ko ni plaisir umuntu wese arashobora kwinjiramo ama equipe coopérative cyangwa ama equipe ari muri 3e division mu ndara hose nico gituma twavuze ko ni nécessaire mais c'est pas obligatoire umuntu wese ategerezwa kuyinjira ko par plaisir
bega muravye ingene nkino zabaye ejo nizabaye no munsi mubona ziteye ngomwe mubona koko imigwi yari teguriye rino higanwa y'ikombe cy'umukuru w'igihugu
eh turabona ko kenshi imigwi idasanzwe iri mu mayiganwa nubona ko uno munsi twabonye ekipe itwa Buseko yakuyemo ekipe ya Premier Division bibera tutangaje cyane tubona ko bifashe neza ama ekipe yafise indumbero kabisa yose yo gutwara iki gikombe
mumenya ko igikombe ca mbere cy'umukuru w'igihugu catwawe na Lydia Didique Burundi Sport for Africa mu mwaka wa 2012 ico mu bihumbi 2013 gitwago na Legends Athletique ico mu bihumbi 2014 gisubira gitwago na Lydia Didique Burundi Sport for Africa ico muri 2015 gitwagwa n'umugwi Vitaro ibujumbura Evariste Nziko Banyanka ijwi rya America
kandi twasozera igano vyacu vyo muri iki gihe ariko imbere ya Afrika tubibutse incamake y'amakuru twashikirije Alois
rakoze Freddy amakuru twashikirije mu yavuga muri Chad president wa Chad Idriss Deby amenyesha ko yizeye ko ashobora gutahukana intsinzi mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye ejo ku munsi w'Imana mu kwezi kwa kabiri Deby yemereye abanyagihugu ko mu gihe bumwongera ikindi kiringo cyo gutwara zoca subizaho ibiringo byo gutwara yakuyeho mu mwaka wa 2005 igihe yakuraho ibyo biringo yatanze insiguro ko byari bimeze nabi ico gihe atubu nta ntambamye iriho yotuma ibiringo bidasubizwaho naho mu gihugu cy'Ubuhindi abantu bashika ijana barafuye abandi baharugwa mu majana barakomereka mu isanganya ry'umuriro wadutse mu rusengero ruri muri leta ya Kerala iri mu manuko bw'ico gihugu cy'Ubuhindi ivyo byabaye mu gitondo ca kare ejo ku munsi wa Mungu aho bariko bahimbaza umunsi mukuru mu idini yabo uba uko umwaka utashe muri ico gihugu umushikiranganje ajejwe kwivuna abansi wa leta z'umwe za Amerika Ash Carter amenyesha ko agiye kugira urugendo muri Aziya mu ndwiza Carter kizogendera igihugu ca Philippines aho Amerika ifise umugambi wo gushinga inkambi ya gisirikare hafi ya karere karimwo amatati ko mwibahari yo mu bumanuko bw'Ubushinwa naho muri Ukraine umushikiranganje wa mbere w'ico gihugu Arseniye Yatsenyuke amenyesha ko agiye gutanga imihoho kugira yugurure imiryango ya leta nshashi igamije kurangiza uruhagarara rwa politike ruri muri ico gihugu Yatsenyuke yameje ko azoshikiriza urwandiko rwo gutanga imihoho inama nshinga amateka kuri wa kabiri kandi ko yizeye ko igihugu ca Ukraine kizoba kironsa karyo ko guhindura ibitari bike mu bijanye n'amatora ibwirizwa shingiro hamwe n'ubutungane naho muri Syria gisirikare caho kimenyesha ko kiriko citegura kugira igitero gikomeye gifatanije n'indege z'Uburusiya igitero kigamije kwigarurira igisagara cya Aleppo kiri mu buraruko bwa Syria ibyo byashikirijwe ejo ku munsi w'Imana n'itorokanirizo ry'amakuru ryo mu Burusiya ryitwa Interfax ayo makuru kandi amenyesha ko ibitero byimirije vuba
Tumwese mkundi radio ishwi jamerika ligane kwa tikuri mwaka kanya wigaru kiengaha. Tumuneo kanda kanya kukushimila engineer ya tufashe mwinga bugizi uma. Hamge na Innocent ya tufashe kwegiranya ligane kwa tikuri kuli mikro mwalikumu na Federica Monikije. Hama kuruna yo mwashikirijo na Aloise Bigirimana. Nga koze kudutega matukui tulabifurije amahoro numusi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.